abo bantu bakora ivyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero.
Undi yaneza cha hinyeretse mukenyezi w'abana batandatu mu gatondo ko kwa 20 ukwezi kwa 11 ijuru ryamuguye ko igihe azinduka aja kuraba kiziga cha Kelsey Teka agakobwa kiwe k'imyaka 5 kagira 5 mu bana batandatu biwe. Uwo mugore yiranya abana ari wenyene umunsi yamahana mu rwako yayaroye gucuruza maze atahuka atabona ico kibondo bwake yumva inkuru mbi.
Ndagerageza ndarondeza hose ndabura ucyoye mu gatondo sizere mbyutse baca bambarira ngo genda hariya inyuma y'idepo y'amakara hariho umwana yaba yahapfiriye urabe yuko ari ndagenda ndahashitse aho hantu dusanga umwana yakorewe ibyamfura mbi bamonize kubona umwana w'imyaka 5 ameregwa nabi uko aye birababaje.
Kugera ubu amatohoza aracyakorwa nta bantu bakoze ico caha barashengezwa mu butungane ariko harabikekwa babiri bafashwe. Izaca hinyeretse yasaba ubutungane guhana bwihanukiriye abakoze ayo mahano.
Abo bantu bakora ivyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero kuko ibi bintu birababaje kabisa birababaje mu gihugu cyacu cy'u Burundi birateye n'agahinda.
Ugo rupfu benshi bagiranije n'ubunyamaswa bwakorewe ico kibondo rwababaje benshi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga z'Abarundi kubera ko kigeme kavuka mu muryango wa mikoromake kaciye kaja gufubwa ubutarariye. Umunyamakuru w'ikinyamakuru citwa Yaga mu Burundi yanditse kuri iyi nkuru afite agahinda yagize ati Kelsey yatawe nk'aho atigeze abaho. Bamwe mu bavyeyi nka Jean-Marie Ntamvukiye baramenye wafashe ku nguvu umwana wabo. Uwo mugabo muri komine Bukinanyana mu ntara y'Ibitoke yiriwe kuburana n'umwarimu yafashe ku nguvu agakobwa kiwe k'imyaka 11. Sentari ntara yamuhanishije umunyororo w'imyaka 30 n'ihadabu y'imiliyoni 5. Hari kuri uyu wa kabiri Ntamvukiye arashimira urwaciriwe.
Wakire neza umvunya akanyinshi. Yego kugira zoveyo yihanuye. Bakaza bahanwa nkuko nyine.
Dieudonné Bigirimana ari mu batabaje ubutungane. Nawe nyene yabwije ijwi rya Amerika ko anejerejwe nuko bwigenjeje.
Nuko wako twaguye mu gahundwe hama duca dusaba ubutungane ko bwokurikirana uwo muntu yagerezwe ico caha. Twavyakira neza cyane. Twasaba ko ubutungane bwohora nkuko.
Amahano yashikiye akige miteriteka umutambukanye w'umukuru w'igihugu yagarutse ko kuwa mbere w'iyindwi yugurura isekeza ry'iminsi 16 ryo kurwanya ayo mabi. Aha Angelina ndayishimiye yari mu ntara ya Kirundo mu buraruko.
Mwari yumviye namwe mu nzu iheze ibara ry'agahomerawunwa ryakorewe umwana w'umwigeme iteriteka Kelsey yafashwe ku nguvu ndetse acaricwa bunyamaswa n'abagizi ba nabi. Turasubiriye gutera ivyatsi iyo ngendo igayitse n'abo bagizi ba nabi badahengeshanya kuza barakora ako kabi.
Mundu biheze kandi mu ntara za Kayanza Muramvya na Rumonge amasoko yacu yizigiwe yatubwiye ko hari abana b'abakobwa bafashwe ku nguvu. Mu Rumonge imisoro yabikoze yanifashije amashusho yakwiragiza ku mbuga nkoranyambaga. Kuwa gatanu uheze babiri muri bo bahanishijwe imyaka 30 umuto muri bo w'imyaka 15 ahanishwa ihadabu y'imiliyoni 5,400,000. Rubem Bizimana umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge ajejwe amategeko arafite insiguro ivyashitse.
Yaciye bidukaburira ko tugiye kongera guhimiriza cyane abana b'abahungu kuko ha mu Rumonge hari ikintu gikomeye barata amashuri kubera kuja muri Zambia kuja Sauza. Urumva umwana agaca agarukira mu y'umunani agaca yigira Zambia kubera amahera agarutse agaca abandi bana babona ko ahubwo kwiga uri kuratakaza umwanya.
Urunani rw'amashirahamwe hane agateka k'abana mu Burundi FENADEB ruhurikiyemo amashirahamwe arenga 80 rwemeza ko ingeso yo gufata ku nguvu abakobwa yabaye nk'akaranda. Ferdinand Simbaruhije umuvugizi w'urwo runani
bafatiye kumbe mukiringo cyo kuva mu kwezi kwa mbere kumwe kagira mu kwezi kw'icumi tufise abo twashobora kumenya ko bagiwe ibyamfura mbi abana barenga gatoyi amajambi 80 kandi urabona uko biri ku murindi muniniya cyane ugereranyije ku mbere mbisi heze.
Asaba umuntu wese guterera kugira uwo muco mubi uranduranwe n'imizi.
Hageze ko twumva ko abarezi bari murumva numva ko byikora ikibazo gikomeye cyane twebwe amashirahamwe cyangwa ndetse na abo bose bafise icyo bafasha mu cyane cy'ataka abana batisa ku by'ukuri kukorera ko cyane kugira ngo twenge turwanya ayo mabi ako kabigashikabisha.
Umukenyezi wa Perezida Ndayishimiye arafise icyo asaba ubutungane kongereza ibihano by'abahohotera igitsina gore.
Tuboneyeho gusaba ndetse n'ababijejwe umvise ko bariko barasubiramo amategeko kongereza igihano cyari cyasanzwe kugira ngo bace intege abo bagizi ba nabi
kugera ubu mu Burundi munyororo muremure wanishwa abagiriye gufata ku nguvu ni imyaka 30 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.